ili nizwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kwa gatanu itariki 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017 ari kumwe na Fiden Yongabo.
Abana barakose ugasanga umwana ari ku ishuri arakosheje akoze ikosa runaka ubuyobozi bukajya mukuramo kandidatire agiye gukora exit ese gufata umwana wakoze ikosa mukamukurira kandidatire akaba yarata ikizamini cya leta ntibishobora kongera umubare w'abana bava mu ishuri.
Uwo ni umwe mu bana bitabiriye inama nkuru y'igihugu ya 12 y'abana ihuje abana barenga 450 bahagarariye abandi baturutse mu turere n'amasekiteri bigize igihugu cy'u Rwanda. Inkuru n'andi makuru tubafitiye yerekeye ibiganiro bihuza Abarundi ya Arusha n'ibibazo abatwara amato bakorera mu kiyaga cya Kivu bavuga ko bafise, turayagaruka ko mu kanya gatoya. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Alois, watubwira amakuru ashushe udufitiye muri iki gihe.
Urakoze Fidele. Turayahera mu gisata c'impunzi. Impunzi zirenga 2000 z'Abarundi baba mu nkambi y'ifata kibanza mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo zaranse kwandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa biometrike kumvo zijanye n'ukwemera kwabo. Izo mpunzi zirarahira zikarengwa ko zitarota zibikora naho habaye ihimiriza ryakozwe n'igisata cyawo ni kumpunzi muri Kongo kifatanije na HCR ku matariki ya 24 gushika 27 z'ukwezi kwa 11 guheze mu gisagara cha Kamanyola. Iryo bishikirizwa na Augustino Bulimuntu arongoye gisata cha senere cita ku mpunzi ibukavu ku murwa mukuru wa Kivu y'Umanuko. Umurundi Dionise Nyandwi avugirizo mpunzi avuga ku kwemera kwabo kubabuza kwiyandikisha hakoreshejwe ubwo buhinga bwa biometrike. Mwamenya ko benshi muri izo mpunzi arabayoboke b'umuvugishwa Zebia yemeza ko yabonekewe na Bikira Maria mu buraruko bw'u Burundi ibusinde bahunganye na Zebia nyene mu gisagara cha Kamanyura hahana urubibe n'u Burundi mu mwaka w'2015. Sentare nkuru ya Liberia kuri uyu wa kane yaratanze uburenganzira bw'uko igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu kibandanya mu kuvuga ko atavyemeza bifadika bishyigikira ibirego byashyikirijwe by'uko yabayemo ubusuma. Igice cya kabiri cy'amatora hagati ya George Weah yahoze ari umukinnyi rurangiranywa umupira w'amaguru hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai cyari cyabanje kurindirizwa inyuma y'aho umugambwe Liberty Party ushikirije ibirego by'uko ayo matora yo ku itariki ya 10 z'ukwezi kw'icumi nyene yabayemwo ubusuma. Ariko sentare yatangaje ejo ku munsi wa kane ko ibyo birego bidafise ishingiro kugira ibyavuye mu matora y'igice cya mbere bifutwe. Mu rwego rwo gutunganya amatora muri Liberia wasabwe gutunganya neza intonde z'abiyandikishije imbere y'uko hatunganywa igice cya kabiri cy'amatora. Abazotora kuri iyo sango ritaramenyekana bazohitamwo uzosubirira Perezida Ellen Johnson Sirleaf, umukenyezi wa mbere ku mugabane wa Afrika asanzwe arongoye Liberia. Departema ya leta z'Ubumwe za Amerika yagabishije abanyamerika bafata ingendo ku isi nzima kuba magabo n'inyuma yaho kuri wa gatatu Perezida Donald Trump atangarije ko Yerusalemu igiye kuba umurwa mukuru wa Isirayeli. Uko bwabisha kuvuga ko abanyamerika bokurikiranira hafi uko ibintu bitera bimera kandi bakaguma bavugana na ambasade za Amerika mu bihugu barimo, basabwa kandi kuba amaso igihe cyose bafashe ingendo. Ibihugu birabwa n'iryo gabisha birimwo Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Repubulika ya Centrafrica, Chad, Congo, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Mali, Mauritania, Nigeria, Somalia, Sudani y'Umanuko. Ibindi ni Korea ya Ruguru, Philippines, Turukiya, Ukraine, Algeria, Misiri, Irani, Irake, Israeli, intara ya Sijordania, Yordania, Libani, Libya, Arabia Saudite, Syria, Tunisia, Yemen, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Colombia, El Salvador, Haiti, Honduras, Mexico, hamwina Venezuela. Igabisha nk'iryo riheruka mu mwaka w'2023 inyuma yaho atanguriye intambara muri Iraq aho Departement ya Leta ya Amerika yibaza ko Al-Qaeda yari kubangamira umutekano w'Abanyamerika. Kubakunzi b'inkino nabo Cristiano Ronaldo n'umukinnyi rurangiranwa yamuka muri Portugal mu mupira w'amaguru niwe yatahukanye umupira w'inzahabu Ballon d'Or mu Gifaransa. Iba inchuro ya gatanu atsindiye uwo mupira akabaciye anganya na Lionel Messi uwo mukinnyi w'imyaka 32 y'amavuko yaraheruka no gutahukana igikombe cimirwi yabaye iya mbere mu bihugu byayo ku mugabane wa Buraya mu mwaka w'2017. Yongeye kuba umukinnyi wa mbere yatsinze ibitsindo byinshi 12 yaragize uruhara rukomeye cyane kugira umurwi wa Real Madrid akinamwo ubu wa mbere. Ronaldo yatsindiye imipira y'inzahabu mu myaka ya 2008, 2013, 2014, 2016 hamwe n'uyu mwaka wa 2017. Muri Afrika kandi abantu bashika 10 barishwe ku munsi w'Imana mu gisagara ca EP ni hagati muri Central Africa ahariko harabera ugutana mu mitwe hagati y'imihari yitwaje ibirwanisho. Amakuru atangwa n'abamenyesha mana avuga ko abafuye bashobora gushika kuri 40 abarwanywa n'abasivile bavanze. Izo ntambara rero zihuza kuva ku munsi w'Imana abarwanyi b'umuhari FPRC hamwe n'aba anti baraka bavuga ko baharanira agateka kabo mu idini rukristo.
Urakoze Aloyce ku makuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru yo mu karere. Mu gihe ejo kuwa kane hari hasigaye umunsi umwe ngo ibiganiro bihuza Abarundi birangire, umuhuza yatangaje ko amasezerano azoterwa ku mukono. Naho ibintu byifashe gutyo yamara, uyu munsi byitezwe ku biro by'umuhuza bishikiriza urwandiko rurimwo ibintu bikuru bikuru Abarundi bayaze. Tia Claver niyo nkuru ari Arusha yakurikiranye iyi nkuru.
Urwandiko rwashyizwe ahabona n'umuhuza wa matati y'Abarundi Benjamin Mukapa yarutangiye mu nama ya bose yamaze iminota 25 kuri uyu wa kane. Mu ijambo ryiwe yashekereje ko ababajwe no kubona intumbero yiwe yari yiteze idashetswe ko nabo banyepolitike b'Abarundi. Yemeje ko yari yiteze ko bayaga maze bagahuriza ku kintu kizima cotuma amahoro agaruka mu Burundi. Yatangaje ko atamasezerano ahari abanyepolitike bazotera ko umukono kubera uruhande rwose rwagumye rwikwegera ko muri urwo rwandiko rwa Mukapa abanyepolitike hari ibyo batumvikana ko ntibumvikana ku byerekeye ihinduka ry'ibwirizwa shingiro. Gusa umuhuza avuga ko ari ngombwa ko babihuriza ko vuba. Berekanye kandi ko batumvikana ku byerekeye guharura no gufungura abafungiwe ibya politike kuva mu mwaka w'2015. Ikindi batumvikana ko nicerekeye gukuraho imitayi mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta. Abanyepolitike ntibumvikana kandi ko hobaho ikigongwe c'ikivunga. Ikindi batumvikana ko no kwaka ibigwanisha abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka n'imigwi y'abagwanyi yafashe ibigwanisho. Ntibumvikana no ku byerekeye kubahiriza amategeko y'uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro harimo no kugira imyerekano amanama no gushinga amashyirahamwe yigenga. Abanyapolitike ntibumvikana no kucerekeye guhindura amategeko amwe amwe mu nama nshinga amateka kugira ngo ntihagire amategeko yego ubuzima bw'igihugu atogwa n'abari mu mugambwe ufise abashinga amateka benshi. Ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano naco ntibagihuriza ko ntibumvikana no ku byerekeye ibiganiro vyoba hagati ya leta n'imigwi yafashe ibigwanisho hamwe n'ivyerekeye ingene hoshigwaho icuka ciza ca politike. Ikindi cabonetse ko batumvikana ko n'ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane abanyepolitike bakomeye. Iruhande y'ivyo batumvikana ko umuhoza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abo banyepolitike bashoboye guhuriza ko icambere nuko bemera kandi bizera umuhuza n'umufasha wiwe. Barahuriza kandi ko amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2000 ari umushinge w'amahoro, umutekano n'iterambere. Bemera bose ko impamvu zirahari zihari ari za politike kandi ko zibwirizwa gutorerwa umuti wa politike ikene nuko amagume ahari yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015 yageze ingaruka mbi ku buzima bwose bw'igihugu barahuriza ko hakuye kuvaho umugenzo wo kudahana ivyaha mu Burundi ko akwiye guhagarikwa amajambo abivugwa nko yava hose ikene nuko bumvikana ko hojaho urupapuro rw'inzira rutegura amatora meza yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 amatora atekanye yitabwiye kandi yizewe na bose akaba mu muco baremeranya kandi kukubahiriza agateka kazi na muntu gukomeza imigambwe no kunga yacitsemwo amashami gukomeza intwaro rusangi hamwe na demokarasi barahuriza hamwe ko akwiye gusubira kunagurwa imigenderanire myiza hagati y'Burundi n'amakungu hame rero no gushiraho umugambo utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu byazo ubwo rwandiko rw'impapuro indwi mu cyongereza kwace ruhabwa abanyepolitike abasekira amashami yigenga hame amashengero kugira ngo barabe ko hari cyo kongerwa ko mukapa yatangaje ko atabiganiro negotiation byabaye ahubwo ko cari kiyago dialogue kugira ngo abatumwe bose babone kumwe ibihanze igihugu n'inyishu byotoregwa bitekanjwe ko urwandiko rwa nyuma ruboneka kuri uyu wa gatano umuhuza avuga ko azoca arurungikira umuhuza mukuru ariwe perezida w'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya ka Afrika y'ubuseruko mu Burundi burimo yemeje kwabo aribo bazafata intumbero ya nyuma byari bitekanjwe ko hazoza n'abakuru b'ivyo bihugu kuri uyu wa gatano umunsi wa nyuma w'ibiganiro ariko amakuru dufise nuko basivye kuko atamasezerano azotera ku mukono Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Inyuma yaho ibiro by'umuhuza bitangarije ko atagwandiko ntabanduka ko amasezerano ruzova mu biganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuhuza w'abarundi Edouard Uwimana amubaza uko yavyakiri
ubwa mbere ho twavuga yuko nibyo yavuze yuko no munsi mu gatondo ashikiriza icyegeranyo yerekana ibyo avuga ko abanyepolitiki bari ngaha batumvikana ko akavuga n'ibyo bumvikana ko yashikiriza yuko atacegeranyo atarupapuro rw'inzira ahubwo ari icyo yise resume yiwe bazoja kuvugana no mu mediateur tugiye twatangaye kuko individual tumaze ngaha kuba twariko turakora dufatiye ku byo bari bamushikiriza impande zose twari tuzi yuko aheza agita ashikirije abanyepolitiki bazo bakagendera ko mu ntumbero yo gutegura amatora mu 2020 ariko rero turashaka icyizere kuko amaze gushikiriza ivyo yagiye ashikiriza abanyepolitiki bari ngaha impapuro birimwo bashagana nabo kubikorera ko ubu rero basa n'abariko barangiza ibyo bari mushikirije ntibaza yuko ejo ashobora ahubwo kwerekana yuko ivyo ariko aravuga ari byo byabaye kuva nk'urupapuro rw'inzira gotuma amacumi na mirongo ibiri agenda neza
hari abatavuga rumwe na leta cyane cyane abahurikiye mu nani senaride bavuga ko ivyashikirijwe bitabatangaje kuko bavuga ko na leta itari yatumye muri ivyo biganiro intumwa ikomeye cyane rwose bavuga ko ubuserukira leta ari utegera c'umushikiranganji yajejwe intwaro hagati ayo makuru yavuga ko
ngira ngo ivyo muri senaride bavuga bo bahubwo n'umuhuza mu Katara atuye kubyumva kandi akabifata ko kuva ngaha atari papuro rw'inzira rufikirijwe adaba basukiye mu cyoza kuko bo n'ibyo abantu bashaka yuko ibiganiro bitokubona hariho umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kandi yahawe uburenganzira bwose hariho nibaza ko atokwitwa icyo cyo katamushikiranganji ahari kuko uwo mwunganizi afise uburenganzira bwose ahabwa n'amategeko hamwe n'uduserukira ngaha mu gihugu cya Tanzania bararonse inzandiko zibagena ko rero baserukira leta y'u Burundi muri bino biganiro
hari abarundi bakurikirana politiki bavuga ko niyo ngingo itabatangaje ivyashitse bitatangaje kubera bavuga ko n'umuhuza atarameze nk'umuhuza yahora akarira abarundi cyane cyane aho bakaba bavuga nyakwigendera Nelson Mandela kandi bakaba bavuga ko we yari yafashijwe n'amakungu cyane rwose muribaza ko uruhara rw'amakungu eka n'ijunja rya y'umuhisi Mandela bishobora kuba biri mu bintu byabuze kugira ngo bagondoze abarundi ku mpande zose
nibazo yuko byo ari ibyo kuko umuhuza mukata n'umugabo w'ijunja n'ijambo igitandukanye ahubwo nibaza yuko ingendo abikoramo uno munsi ntako yose nuko umuhuza muhisi Mandela yabikora kuko ibazo ntibisa
ku bwanyu ku giti cy'umuhuza ikintu mwibaza cyo bari ingora abahizi igihe cyose abarundi bari mu biganiro n'ikihe kuva batumye ko itariki 2026 gushika uyu munsi ntibashoboye kwicara hamwe kugira ngo baganire amasomo yandi ingwane nyamukuru nize
ingwane nyamukuru nibaza yuko ari abantu bata nkumbure bashira imbere inyungu zabo gusumba inyungu zabo mu gihugu aho bibaza yuko ngaha babaje kugabura ibibanza ngira ngo bageze bagatinya rero kwicara n'abandi bagira bati nikwicarana nkumbure yaba bingore bene sigura yuko ndiko ndahiga ikibanza gusumba inyungu z'umwene gihugu.
Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi y'Amerika.
Murakoze namwe.
Yongeye kandi avugana na Frederic bavuga inyumvira ayoboye umugambwe Sawanya Fredebu akaba kandi ari mu runani senarede tutavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ikintu yibaza catumye ibiganiro bitagenda neza.
Bwa mbere hoho ntitwatangaye kuko ejo intumwa z'umugambwe Sawanya Fredebu zari zambariye ngende zibona ibintu biri kubiragenda ibi byabaye twari twavuze ko ashobora kutaba n'ikintu na kimwe ntihabe n'amasezerano ntihabe n'iryo tangazo mugabo ntibyadutangaje ariko kandi umuntu aciyumvira akavuga ko igihugu cy'u Burundi ujya usanga biteye agahinda kuko nta nzira twari ko turiyumvira zotumye abarundi baje hamwe zigiye kuboneka kubera ko Nations Unies ntacyo batakoze n'ubwo ntacyo butakoze abo bakora ibihugu muri ako karere baragerageje uko bashoboye ubu rero n'abantu bantu bari bagemye ahanini biraje.
Mwavuze ko intumwa mwarungitse ku giti cy'umugambwe Fredebu zari zababwiye ko hadashobora kuba amasezerano y'amahoro izo ntumwa zari zabikuye kuki
icyo zari zabikuye ko zari zabonye ingene umuhuza yuguruye ibikorwa kandi zari zaganiriye n'umuhuza baramubwira bati wewe waradutumiye udutumira tubwira ko bigiye kugenda neza ko wabiteguye neza ko ubutegetsi bwa Bujumbura bwakwemereye ko hazoza intumwa nyazo ariko uravye intumwa za Bujumbura umuntu aserukira umushikiranganji umwunganizi w'umushikiranganji ari waserukira leta mu mugambwe hakati haza umuntu w'umukomiseri ari waserukira umugambwe
ariko n'umuhuza yari yavuze ko ivyo atari ibiganiro yamishikirana.
Oya kandi bari bavuze yuko bizaba ari bya nyuma yarumvishije abantu yuko abwiza kuboneka amasezerano hanyuma bagenda bagashyira ku rukumu abakuru b'ibihugu bose muri ako karere bakaza ku munsi wa gatanu bagashyira ku rukumu kuri ayo masezerano hanyuma barundi bakagenda kuyashyira mu ngiro kuko byari biteguwe ko bari batwumvishije twese niko iyo twari twiteze ariko nicyo tubonye.
Mwebwe ku bwanyu mwashaka ko haba ibiganiro nka kurya vyoba negotiation mu Gifaransa
urumva birakwiye ko abarundi bumvikana ingorane dufise ingene zimeze abarundi twarumvikanye inzira twocamo kugira ngo tuve mu ndyane ni kuvuga amasezerano y'Arusha ayo nayo yavuye muri rwa shingiro turiko turagendera ku uyu munsi kandi byemewe n'abanyagihugu muri icyo gihe rero ubu icyo amakonga dufiye dufasha ni ingene amasezerano yoja mu ngiro ayo mavyanga aje mu ngiro rero ni gutunganya amatora ariko ayo matora atari amatora asanzwe tumenyereye ni kuvuga yoba ari amatora aza aba umunyagihugu akingiwe azi neza yuko aza gutora uwo ashaka kandi imbere y'amatora n'inyuma y'amatora ataza kwicwa ataza gukubagurwa ataza guterwa ubwoba n'umugambo uri ku butegetsi.
Ivyo vyarabaye ariko
uko amatora yoba by'ukuri ibirwanisho vyavuye mu gihugu
hari abantu benshi bavuga ko abarundi bashaka ko bariko baganira ku bintu atari umuzi w'ingorane z'abarundi hari n'abavuga kandi ko indyane z'abarundi zamazaduka mu matora murashaka kugira icyo muvuze kuri ivyo byumvira.
Ingorane z'abarundi zaduka mu matora kubera ingene Uburundi bwo nyene ingene ubutegetsi tubwumva.
Frederic bamvuga inyumvira umukuru mugambwe Sahwanya Fredebu murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. I Kigali mu Rwanda hakoraniye inama y'igihugu y'abana ikaba yongeye kwibutsa abayobozi bakuru ibibazo bigeramiye abana b'abanyarwanda. Abana bangana n'amajana 488 baturutse mu gihugu cyose harimwo abana baserukira abafise ubumuga abana baturutse mu bigo by'impunzi nibo bazanye ubutumwa bwa bagenzi babo babushikiriza ku bayobozi bari benshi babateze amatwi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
ibibazo byiganjemo iby'imirimo mibi ikoreshwa abana benshi bata amashuri ku mpamvu zinyuranye batarangije n'amashuri abanza n'ibyo abana bahagarariye abandi bagejeje ku bayobozi bari bitabiriye inama yabo.
Nk'abana usanga bakoreshwa mu mirima y'ibyayi n'ahandi, ingamba zishyirwa mu guhana amasosiyete akoresha abana mu mirimo y'uburetwa.
Abana barakosa ugasanga umwana ari ku ishuri arakoshije akoze ikosa runaka, ubuyobozi buka umwana wiga mu mwaka w'agatatu cyangwa w'agatandatu akajya mukuramo kandidatire agiye gukora exit. Ese mubona koko ko turi gushaka kumara ikibazo cy'abana bari kuva mu ishuri? Ese gufata umwana wakoze ikosa mukamukurira kandidatire akaba yarata ikizamini cya leta ntibishobora kongera umubare w'abana bava mu ishuri?
Ibibazo abana bageje ku bayobozi akenshi bahitaga babona ibisubizo ku inzego za leta zari zihagarariwe. Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Isaac Munyakazi yahaye ibisubizo umwana wibaza uburyo hari abana birukanwa kandi bari bageze mu mwaka wa nyuma bagomba gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri.
Icyo nababwira umwana ugiye gukora ibizamini bya leta aba ari umwana w'igihugu, twebwe nka minisiteri tugomba kumurinda. Iyo amaze kwandika kwiyandikisha gukora ikizamini cya leta, ubundi amabwiriza avuga ko impamvu iyo ari yo yose yatuma uhagarikwa gukora icyo kizamini igomba kuba ari impamvu tuzi twemeranyaho. Nizihe rero tutihanganira? Harimo bya byaha bikomeye aho n'umunsi wakoze ikizamini cya leta twumvishije ko uri guhembera ingengabitekerezo ya jenoside, tukikuvanamo tukakikuvanaho tujya kugufunga. Ariko ya makosa asanzwe ntabwo twemera ko ayo makosa yatuma umwana avutswa uburenganzira bwo gukora ibizamini bya leta.
Ibibazo by'abana bavanywe mu bigo by'imfubyi bagiye kurererwa mu miryango ariko bikarangira bahinduwe abakozi bo mu rugo n'ababyeyi babakiriye, abana babigarutseho ndetse basa n'abavuga ibyo bazi byabaye kuri bagenzi babo. Kanyamanza Claudine uyobora inama nkuru y'abana yabahaye ibisubizo bagomba gutahana.
Mu by'ukuri abana iyo bageze mu miryango mu turere dutandukanye, iyo tubimenye turakurikirana kandi dufatanya n'inzego zitandukanye. Hari polisi hano, hari n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo umuntu wagize uruhare muri icyo gikorwa kibi abihanirwa. Ubundi gahunda yo kurerera abana mu miryango ni uko barerwa neza, ntabwo ari uko bajya muri iyo miryango bahohoterwa.
Inama y'igihugu y'abana ibaye ku nshuro ya 12 yafunguwe na minisitiri w'intebe Edouard Ngirente, wasabye ababyeyi n'abayobozi ko batagomba kwita ku bana babyaye gusa, ko abana bose ari ab'igihugu. Minisitiri w'intebe yagarutse ku mubare w'abana wagaragaye mu ibarura rusange riherutse mu mwaka wa 2012, ahagaragaye ko abana bari munsi y'imyaka 15 bageze ku 20%, naho abari hagati y'imyaka 13 na 30 ari 27%. Minisitiri w'intebe bavuga ko iyi mibare igaragaza neza ko abana n'urubyiruko aribo benshi mu gihugu, ko ariyo mpamvu bakwiye kwitabwaho. Minisitiri w'intebe yavuze ko nubwo leta yiyemeje guha agaciro abana no kurengera uburenganzira bwabo, ariko hakiri ibibazo byugarije abana, nk'abana b'abakobwa baterwa inda zitateguwe, n'abana bakomeje guta amashuri bakajyanwa mu mirimo itabahesha agaciro, abandi bakajya mu buzererezi. Iyi nama ibaye ku nshuro ya 12 ifite insanganyamatsiko igira iti uburere buboneye inkingi yo kubaka u Rwanda twifuza. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi abatwara amato bakorera mu kiyaga cya Kivu bavuga ko umwuga bakora usa n'uwibagiwe. Bavuga ko ataruhusha rwo gutwara bahabwa kandi ko n'ibiciro bagendera ko bitakijyanye n'igihe. Ikigo kigenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye akamaro igihugu RURA kivuga ko ibibazo byabo kigiye kubironderera umuti. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu kiyaga cya Kivu baravuga ko bacyugarijwe n'ibibazo by'ingutu birimo kutagira impushya zibemerera gukora uyu mwuga. Uretse ikiyongeraho ibindi byinshi birimo kuba nta byambu bifatika bihari ku buryo mu gushyira abantu no kubavana mu bwato bageze imusozi cyangwa ku nkengero biba ari ikibazo cyane cyane mu gihe imvura igwa. Ni ibibazo byashyikirijwe ikigo ngenzuramikorere RURA kinafite mu nshingano kugenzura ibijyanye n'ubwikorezi harimo n'ubwo mu mazi. Bwana Daniel Mudahira n'ukorera muri koperative Koredukiru niyo mu karere ka Rutsiro aragaruka ku bibazo byugarije abatwara abantu n'ibintu mu bwato.
Ibibazo abasare duhura byo mu kiyaga cya Kivu, ikibazo cya mbere ni ikibazo kijyanye n'imiyaga. Duhura n'imiyaga cyane mu kiyaga cya Kivu, ushobora gutsuka ukajya mu muhengeri hagati, wabonaga ikirere kimeze neza ariko wagera mu muhengeri hagati ukabona hajemo imiyaga, imvura, ku buryo iyo ubaye wapakiye ku buryo burenze urugero ushobora guteza impanuka. Ikindi kibazo duhura nacyo ni ikibazo kijyanye n'ibiciro. Tugira ibiciro bidahinduka mu kiyaga cya Kivu, nyamara ibiciro by'ama esansi byo birazamuka uko bitewe n'uko bwije. Ntabwo tumuka muri make, kuko kuba twatangiye umwuga esansi iri ku giciro cy'amafaranga 600, none ubu ngubu bigeze ku gicuro cy'amafaranga 1,300 ariko twari turi ku gicuro cy'amafaranga 500 ku mugenzi uva rutsira rya Karongi n'ubu cyo gicuro tukiriho bidutera igihombo n'uko kubera kubura akazi cyangwa tukabyizirikamo ko ntago twunguka ntago amakoperative yacu atera imbere mu buryo bugaragara
abasare basaba ko umwuga bakora wakwitabwaho nk'iyabandi bahuriye mu gutwara abantu n'ibintu ku buryo igihe habaye impinduka mu biciro bya essence bajya bashyirirwaho ibiciro bishya nk'uko bigenda mu batwara abantu n'ibintu ku butaka hari ikindi bifuza ariko mu rwego rwo kubungabunga isuku n'umutekano byabo batwara
abantu bafatira amato yacu ntamaze haba ntabwugamo abagenzi bageze baranyagirwa ugasanga ntacyo gufashisha nk'umwana afite ubwo bikamusaba ko araza kugera uko ageze yagiye cyangwa se mu kimwe yaba yanyagiwe urumva ntabagenda imyenda yo guhinduranya tukifuza ko ku byambu by'amakoperative leta yadufasha uburyo amakoperative yajya hubaka nibura amazu y'ubwugamo buri koperative aho ikorera ikashyira inzu y'ubwugamo ku buryo abagenzi bahageze bugama ufite akazi gakubona uko kabitsa komoka muri metero 50 cy'agacyakivu nta muntu ufite ububasha bwo kugira ikintu kimwe hakorera uretse gusa kwatera ibyatsi bibungabunga inkengero z'icyagacyakivu nta nyubako zihemewe ibyo rero bigatuma biba ikibazo twaba twifuzaga ko ayo mazu ajyanye n'ubwugamo yahaba ndetse n'amatoilette n'isuku ku buryo buhagije ku buryo abantu bahageze babona ko ari ahantu hakorerwa n'abantu bafite business bakora
Kuramba Anton uvugira rurasobanura ko bari mu ngendo zigamije kumva ibibazo abasare bafite bityo bakabafasha kubishakira ibisubizo bituma umugabo wabonoga kandi ugateza imbere abawukora Icyakora rura ivuga ko hari ibyo abasare nabo bakwiye gukosora mu gihe gishakira igisubizo kirambye ibibazo bagaragaza
icya mbere ni ukubibutsa uruhare bafite mu mutekano kugira ubwato bwujuje ibisabwa bufite moteri bufite za autorisation zitangwa na rura bufite assurance bufite twa tujiri bambara life jacket kugira ngo bakore bemye bisanzuye bujuje ibisabwa hari ubwato kuba bufite plaque hari uko kuba bakoresha amato bafite amatara nka n'inzoro kugira ngo amenye uko ashobora kugenda neza hari ukuba bafite za telefone ku buryo yagize akabazo ahamagara za nzego z'umutekano zikaba zamutabara ibyo ni ngombwa cyane
abasare kandi basaba ko bashyirirwaho amahugurwa kugira ngo bakore uyu mwuga bawufitemo ubumenyi buhagije ari nabyo rurivuga ko irimo gutegura ku buryo abahuguwe banabihererwa ibyangombwa byerekana ko bakora ibyo bazi icyo uruhushya rwo gutwara ruzwi nka autorisation rurivuga ko ishaka kugikemurira rimwe ku bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bose kandi ko mu mezi abiri bizaba bitangwa hifashishije urubuga irembo urubuga rusabirwaho serivisi mu buryo bw'ikoranabuhanga Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika Radio Ijwi ry'Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Bucegeranyo cerekeye agateka kazina muntu giheruka gusohoka ku gihugu cya Iran ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kumwe n'umutegetsi wa ONU yakoze ku bushakashatsi bw'iyo raporo Asma Jahangir bavuga ko habandanye kwibonekeza ifatwa n'ifungwa ry'abantu bafise ubwenegihugu bubiri kimwe n'abanyamahanga bigirwa na leta ya Iran mu ntango z'uku kwezi Televiziyo ya Iran yerekanye uko gufatwa mu buryo buhohotera kiremwa muntu kwagizwe ku munyamerika Shiwei Wang uwo munyeshuri muri kaminuza yerekagira ubushakashatsi ku ntwaro y'ubwami bwa Kajar bwo muri kahise hongera herekanwa n'ifatwa nabi ryagizwe kuri Nazanini Zaghari Ratcliffe we yaragiye kuramutsa inshuti ziwe n'umwana wiwe muri Iran mu nama n'abamenyeshamakuru inyuma yaho icyo cyegeranyo cerekeye agateka ka muntu kuri Iran gisohotse Umutegetsi wa ONU yakoreye ubushakashatsi bw'iyo raporo Jangahir yavuze ko ibyagirizo byo kwiba amabanga y'igihugu byagirijwe ahanini ku banyamahanga avuga ko ikibazo ahanini ari ukuba ubutungane bwa Iran budakurikiza amategeko mu itangazo ryasohowe mu kwezi kw'indwi ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika byaraneguye ibyo bavuze ko ari ibintu ibihugu bibandanya kugira mu gufata bagafunga abanyagihugu ba Amerika atakintu gifaditse babagiriza canke ngo hakurikizwe amategeko neza igihe kirageze cuko leta ya Iran ihagarika gukora ivyo ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika bivuga ko yamye ikora haheze imyaka 40 ivyo biro bya Amerika bivuga biti Iran yafashe ugufata hamwe no gufunga abantu nka politike canke umugambi wa leta Perezida Donald Trump yiteguriye gushira ibihano bishasha kuri Iran nitarekura kandi ngo isubize abanyamerika bose bafashwe bidaciye mu mategeko
iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika njuti mwarimo duteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri isaha igarukiye ngaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi nimutange mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.